Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Turikumusi wagata ndatu igene kerezo ya mirongo ibiri na gatatu kwezi kwa Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru y'ikirundi twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abantu mirongo ibiri barabishwe abandi batanu barakomereka mu gitero c'abagizi ba nabi cabaye ku mutumba Vugizo uri muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Murabikurikirana muri ano makuru. Kumusi wa mbere w'indwi iza hazohimbazwa umunsi mukuru wa Noheli. Abanyagihugu bavuganye na radio Inzamba gateka kawe bavuga ko muri bino bihe by'ubukene buzuri inzara bitoroshe guhimbaza iminsi mikuru nk'iyo iheze umwaka. Nayo abanywanyi b'amashirahamwe mato mato y'ukuguranana hariyamiriza ingingo yo kuyafuta iherutse gufatwa n'ibanki nkuru y'igihugu BRD bakavuga ko ariyo yafasha imiryango yabo kwiteza imbere. Mukanyido nido yano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Nkuko nari mpejeje kubibabwira, abantu mirongo ibiri barimwo umupolisi umwe nibo barabishwe, abarenga batanu barakomereka mu miryango ine yatewe ku mutumba Vugizo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Abakoze ico gitero bivugwa ko bazananye mu gihugu ca leta iharanira intwaro rusangi ya Congo. Inkuru ya Bonfils Niyongera.
Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Vugizo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura bemeza ko ico gitero cabaye isaha zitatu zibura z'ijoro mu ngo zine zaho nyene kuri uwo mutumba. Ayo makuru nyine abandanya avuga ko abantu bishwe muri ico gitero ari mirongo ibiri, bakaba bagizwe n'abana cumi na babiri harimwo abana batanu badashikana imyaka itanu, abakenyezi batatu hamwe n'abagabo bane b'abasivile n'umupolisi umwe. Abo bitwaje ibigwanisho bakaba kandi bagiye batwaye inkoho y'uwo mupolisi. Abakomeretse icyenda nabo barimwo abasivile umunani n'umusirikare w'igisongerezi c'intwazangabo afite ipete rya ajudant chef. Ayo makuru nyene akavuga ko umupolisi yasize ubuzima muri ico gitero yagiye gutabara wenyene kuko urongo y'abapolisi mu Gatumba azwi ku izina rya Jeconias yari yanse ko abapolisi baja gutabara muri ico gitero, maze uwo mupolisi acisha hiwe aragenda. Abanyagihugu ariko baremeza ko naho yaguye muri ico gitero yari yagerageje gutabara. Mu miryango ine yatewe harokotse umukenyezi umwe n'umwana umwe. Uwo mukenyezi bakaba bamuhenuriye ko umuryango wamuca hejuru, umwana nawe yabaciye mu maguru bariko bagandagura ababyeyi n'abavukanyi arabasiga. Ku muhingamo wo kuri uyu wa gatandatu, umurwi witwaje ibigwanisho Rede Tabara wiyemereye ko ari wakoze ico gitero ku rubuga ngurukana bumenyi X. Ico bikoze bamwe mu banyagihugu baho mu Gatumba bagereranya ico gitero n'ikindi gitero cabaye kuwa cumi n'umunani Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe aho nyene muri zone Gatumba ku bunywero Rezami cahitanye abantu bashika mirongo ibiri harimwo n'abana.
Leta y'u Burundi iratera ivyatsi ubwo bwicanyi bwarayo buhitanye abantu mirongo ibiri biri mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatandatu na Jerome Niyonzima umuvugizi wayo, akamenyesha ko amatohoza aza yatanguye kugira hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi bongere bashengezwe imbere y'ubutungane. Kurikira
ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri Kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu gihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ine z'ijoro, ingo icenda zaratewe n'umugwi w'abicanyi ahitwa Ivugizo mu karere k'u Burundi buhana urubibe na Repubulika Demokarasi ya Congo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Abagize leta banyarutse gushika ahiryo baragwiriye kugira ngo bibonere ako kamaramaza bongere baremeshe abenegihugu. Amatohoza akaba yatanguye kugira ngo abakoze iryo bara bamenyekane bongere bashengezwe imbere y'ubutungane. Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ubwo bwicanyi butagira izina bwakorewe abenegihugu bitekaniye bagwiriyemwo abakenyezi n'ibibondo. Leta y'u Burundi irahojeje kandi imiryango yaburiye muri ako kabi kabishe abakomeretse nabo ikaba bifurije gukira n'ingoga mbere ikaba irikira n'abavuza. Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibananya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikaba isaba amakomite y'umutekano kurikanura kuruta na cyane cyane muri kino gihe cy'iminsi mikuru isozera umwaka, mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibikorwa by'iterabwoba atakindi biba bigamije atari ugusubiza Abarundi mu marira.
Ano makuru tuyabananirize kuri no nkuru ice ku masonga kuri uyu wa gatandatu mu gatondo. Umugwi w'abapolisi wazindutse wugariza ku cicaro c'ingoro y'umugambwe SNL mu ntara ya Ngozi. Ni mu gihe abanywanyi b'uwo mugambwe bari batunganya inyubakwa nshasha y'ibiro by'uwo mugambwe. Ivyo bikaba byabaye inyuma yaho kwigenekerezo rya kabiri Kigarama uyu mwaka nyene. Umukuru w'uwo mugambwe Jonas Nahimana muri iyo ntara yafatwa n'urongo y'ipolisi agatwarwa ahantu hatazwi, ariko mu nyuma akaza kurekugwa amaze gutabarizwa n'abanywanyi b'uwo mugambwe. Uwo mukuru w'umugambwe akaba yari yafashwe mu gihe bariko barashinga idarapo ku ngoro nshasha bari bahejeje kwimuriramo ibikoresho babikuye mu nyubakwa ibiro vyahoramwo. Jonas Nahimana akabona ko ivyo igipolisi gikora ari ukuburabuza ibikorwa vy'umugambwe, agasigura ko ivyo bakora vyose baba babanje kubimenyesha abajejwe intwaro. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bamenyesha ko ihimbazwa ry'iminsi mikuru iheze umwaka nkivuka rya kana Yezu Noheli n'ubunani basa n'abariko barayibagira. Ivyo ngo bitumwa n'ubukene butagira izina barimwo, ngo bukene nabwo ngo bugaturuka kwitituka ry'agaciro k'ifaranga ry'igihugu ari naryo ntandaro y'iduzwa ry'ibiciro ku buryo bw'umurengera. Bagasaba leta gukora ibishoboka byose gutorera umuti urama ibyo bibazo byose kugira ubutunzi mu miryango buhinduke. Kurikira abaganiriye na Radio Inzamba.
Ese ntabwo tubyiteguriye kuko ibintu byarazimbye n'ubukene burahari, twaragura agaceri umuntu akagura akanyama, ibyo byose byagiye biraduga, ibiciro byagiye biragwizwa na kabiri cyangwa gatatu, ntiworaba n'akamara amazi. Reka mvuyemo ntabwo tubyiteguriye. Aho hambere kuvuga yuko abantu baba mu ntara za kure nk'abana baba bagiye Bujumbura gukora ubuzi cyangwa abandi bagiye gukorera ahantu kure barafata ku Noheli na Bonane bakaduga bakaja kugira iyi mikuru mu miryango, ariko kubera igitoro cabuze ntibashobora kubyuga. Nikuri biragoye rwose, birakaze.
Mikuru ya Noweli na Bonane jewe naho noba ntayirimwo, ariko mbona ubukene ari burebure ko uravye na wewe muba mu masoko abana kwata abantu babibona, ntabwo bikora ca mu makaritsiye no mu ibarabara babona ko ubukene buhari. Ibintu birazimvye kandi nta n'amafaranga hari babona kata n'ahantu. Ni ukuvuga ko iyi minsi mikuru abantu bahora bayinezererwa bamwe mu ngo iwabo bafise utwo bafungura n'utwo basangira.
Na jewe umunsi wa Noheli na Bonane nk'umuntu yahejeje amashuri akaba atakadagira nkaba nicaye atakinivo ndakora, numva umuntu ambwiye Noheli na Bonane muri kino gihe akaba atakazingira, ndumva nta kuntu noyihimbaza kuko twasaba ahubwo leta idufashe iturondere ubuzi turaba ukuntu twakwiteza imbere kugira natwe tuze turanezerwa nk'abandi muri iyo minsi mikuru ya Bonane na Noheli, kuko nyene hari n'ubukene burenze nta kintu ngira ntako tuzowuhimbaza.
Abanywanyi b'amashirahamwe mato mato y'abanyagihugu ajejwe kugurubana na ari dogera ingingo iheruka gufatwa na banki nkuru y'igihugu BRB yo gufuta ayo mashirahamwe, bavuga ko yahora abasahiriza mu kurangura imigambi imito mito ibafasha guteza imbere imiryango yabo, na cane cane ko badafise amikoro yo gusaba amadeni mu mabanki azwi na leta. Ni mu gihe hasanzwe havugwa ubukene budasanzwe mu miryango, basaba banki nkuru y'igihugu BRB guhagarika iyo ngingo ije gusongera isibe. Iyi nkuru tuyibaze Di Claude Nininahazwe.
Abanywanyi bidoga bavuga ko ayo mashirahamwe yahora afasha abantu bato bato kwiyungunganya mu dukorwa duto duto duteza imbere imiryango biturutse ku ngurane itavuna bahora bahabwa n'ayo mashirahamwe. Bamenyesha ko bahora bayikora ko kuko atamikoro bafise yo gutanga ingwati mu mabanki azwi kugira ngo basabe ingurane. Umviriza umwe muri abo banywanyi.
Ibanki nkuru y'igihugu iherutse guhagarika amashirahamwe kuzikaya no kugurana icyo bita amasiriki. Ibyo byari byavutse kubera ubukene buri mu gihugu, bivanye ko gusaba ingurane mu mabanki bisaba kuba ufise ingwati no kurondera ubukwishingo mu bituma wa farisee, nabyo bikaba bigoye kubera aba batacemera kwishingira abandi kubera ubujyaza bwateye mu bantu kandi atanabaronka icyo bagwatiritse abantu bari baciye bahitamo gushinga utwo dushyirahamwe kugira baze barafashanya bakurandana uwo wakuranye akaca yumvika ishyirahamwe utufaranga duke tutavumye bashinga utwo dushyirahamwe hanyuma bakaza barakotiza ku munsi cyangwa ku wundi cyangwa ku kwezi bivana n'indinganizo y'agashyirahamwe kamwe kamwe kose ayo bakotije rero bakaca bayakurandana umuntu akaca arihamwe n'inyungu itavumye icyo rero bigatuma umuntu ashobora kurangura akakandi gatoya ariko rero bije kutubohera amaboko mu kongo twebwe aba uburyo buke kuko ibihe turimo nta muntu ashobora kurangura akakandi nta koza gatoya atasabye imana byadufasha bitwika abanyagihugu bato bato batabushobozi dufite bwo gutumbira ayo mabanki
kubera izo mvo zose basaba ibanki BRB guhagarika iyo ngingo ku neza y'imiryango yabo
twasaba rero ibanki nkuru y'igihugu ko yotenya gatoya kuri iyo ngingo nta munyabigwa muto muto yose ubira kugira icyo yimariye hanyuma tuyisaba ko basi yotuma itanga inyigisho ku benegihugu ikabereka inyene ryoshobora gukorwa mu muco atakwinubana kubaye
wamenya ko iyo ngingo ihagarika ayo mashyirahamwe yafashwe n'ibanki nkuru y'igihugu BRB ku igenekerezo rya 14 kuno kwezi icyatumye BRB ifata iyo ngingo nk'uko biri mu rwandiko ngo ni uko abarongoye ayo mashyirahamwe bashobora guhagarika ibikorwa igihe cyose bashatse batabajije abanywanyi ibindi ngo ni uko hashobora kwaduka ingorane mu banywanyi ubusuma amafaranga adasiguritse n'ibindi ngo ni nacyo gituma iyo banki isaba ayo mashyirahamwe gusubiza vuba amafaranga bene kuyatanga
umuhinga mu by'ubutunzi Diomed Ninteretse asigura ko amashyirahamwe yo kugurana na mato mato afitiye akamaro kanini cyane abanyagihugu bugarijwe n'ubukene Diomed Ninteretse yemeza ko ari bwo buryo bwonye n'abanyagihugu baba bafise kugira bashobore kuronka amafaranga atuma biyungunganya mu bikorwa by'iterambere bibateza imbere tumutega amatwi
bijya bibazo byerekeye amashyirahamwe mato mato yo kuguhanahana ingurane no kuziganya yaje mu gihe abarundi na cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika byariko birarondera ingene abantu bova muri bijya bintu bya informel bijya byo gukora mu kivunga na cyane cyane mu kinywabi abanyagihugu bagafata amafaranga bagahanahana inyungu na cyane cyane kubera ajya amashyirahamwe turetse guhanahana zijya nyungu no kuziganya abanyagihugu bagasubira bagakora ibikorwa iterambere bakayaga ibibazo bibagoye byaba byo kwiga byaba byo kwivuza ugasanga cyane cyane ibyo bita la solidarité sociale nizo byari imbere n'abantu bato bato banahana amafaranga igihumbi ugasanga abantu bagizwe n'abantu nka 15 bakaja hamwe bakaziganya ku ndwi indwi iriheze ukwezi kugahera amezi atatu waziganije nk'ibihumbi 12.20 ugasanga baguje na gatatu bakaguha ideni ry'ibihumbi 60 waziganije ibihumbi 20 hanyuma ugatanga akanyungu gato hanyuma icyo kumbure nababwira nuko ajya amashyirahamwe y'abanyagihugu haheze ukwezi cyangwa indwi ajya amafaranga barasura bakayakoranya bagaca bayatwara mu ma microfinance ajya amashyirahamwe abari mu makomine yo kuziganya no kugurana na nyine bagasura bagahana amafaranga hanyuma ajya mu microfinance nayo arasura akayatwara akayabika mu mabanki y'ubudandarizo bita le banque commerciale urumva rero ni uruhererekane rw'ubutunzi buhera hasi bukaduga hejuru rero icyo umuntu yoguma yibuka nuko ajya amashyirahamwe afite akamaro kuko yaba aya mabanki yaba microfinance yitwa ko ari muri kategori ya mbere cyangwa iya kabiri nari ku mitumba nari ku mazone nari ku makomine kenshi hama rero urumva rero amafaranga igihumbi umunyagihugu ntiyofata ngo ace agenda ngo ubwo nyine ngo ace atwara ngo muri microfinance
uwo muhinga mu by'ubutunzi abona ko hagufata ingingo yo guhagarika ayo mashyirahamwe ahubwo ibanki nkuru yari gushinga amategeko afasha ayo mashyirahamwe kwiyungunganya neza kugira akore neza kurusha.
Urumva rero n'ingingo itaza ifasha iterambere ry'umunyagihugu na cyane cyane yuko aca ayabika mu ihembe hanyuma ayabitse mu ihembe na banki ntisure kumenya nayo abanyagihugu ari kandi murazi yuko abantu benshi na cyane cyane banki ateza kwihutira kubwira bene igihugu ko kumbure baje muri ayo migwi no kuri kugurana no kuziganya kugira bave mu kinywabi baje mu iterambere. Murazi yuko hari abusanga baragize n'amafederasyon ugasanga amafaranga yarabaye menshi ugasanga abantu ariko baragira ibikorwa by'iterambere bagira amabutike bagura impene bagura intama ugasanga iterambere riko riraba kandi rigahera ku mitumba maze rikaduga mu makomine eka mbere no mu gihugu hagati. Rero nibaza yuko ijya ngingo kumbure banki cyo yokora no kuhimiriza ama microfinance zo bikorana kugira aje ku mitumba yongere abigishe na cyane cyane kuziganya kuko nta muntu atera imbere ataziganije kandi ni nabari n'abantu bake bashobora no gutera imbere batasavye amadeni. Ije rero no kuvyumva yuko banki kijejwe se kurondera amategeko kumbure aha nabantu ahubwo banki kijejwe no kurondera amategeko atuma ahubwo haba amategeko meza hanyuma abanyagihugu bagahanahana amafaranga bakafasha kugira iterambere rishoboke. Rero ico nibaza nuko nimba babona umenga byabaye byinshi ivyo vy'amashirahamwe ubu ni gihe cyiza cyo kugira amategeko meza atuma ahubwo baje habona na cyane cyane bakiteza imbere. Bimwe umukuru w'igihugu akunda kuvuga ko abantu boronka amafaranga mu mfuka 10,000 bakayaronka koko bakaronka n'ibyo bafungura.
Yamenyeshejwe abarundi bakorewe ibyaha biriko bitohozwa na sentare mbuza makungu mpanabyaha ko bashobora gukurikirana ubwabo ibikorwa by'iyo sentare mu gihe babyifuza. Bikorwa gute? Hariho fishi yuzuzwa. Iyo nayo yuzuzwa n'uba yasabye gukurikirana ubw'ibikorwa by'iyo sentare ariko abanza guhabwa inyigisho zinonosoye kugira ngo ashobore kuzuza neza iyo fishi. Izo nyigisho zitangwa n'abakozi b'iyo sentare. Sentare izoheza yonyene yihitiremwo abizoha uburenganzira bwo gukurikirana ibikorwa byayo. Iyo fishi iri ku rubuga rw'ubuhinga ngurukana bumenyi page web rw'urubanza rw'uwitwa Abd al-Rahman, page web Affaire Abd al-Rahman mu gifaransa. Amashirahamwe CPI na SOS Torture Burundi niyo yahinduye iyo fishi mu rurimi rw'Ikirundi. Azonafasha ababyifuza kubera ikingene iyo fishi yuzuzwa n'ingene irungikwa mu gisata cya sentare mpanabyaha mpuzamakungu cyabigenewe.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko cyo ku minsi yose ya gatandatu. Uno munsi tugaruka ku rumuri rw'amahoro rwasozerewe ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 19 Kigarama ku nshuro yago igira 17. Ikiganiro ku isoko mugishikirizwa na Alexandrine Keza.
Ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 19 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakikujwe n'umuryango wiwe abategetsi bakuru bakuru mu gihugu n'abanyagihugu yari yitavye ibirori byo gusozera urumuri rw'amahoro kuri Stade Nkurunziza Peace Park Complex Stadium y'i Makamba. Kubwo umukuru w'igihugu ico gikorwa carafashije mu gukangura ubwenge bw'abanyagihugu ku nyungu z'amahoro n'iterambere. Inyuma y'imyaka 17 ibikorwa by'urumuri rw'amahoro rutangujwe mu gihugu goba hari ico rumaze gushika ko mu iterambere ry'igihugu n'umunyagihugu. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatandatu ugenekezo rya 2023 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 mukagishikizwa na jewe Alexandrine Keza. Kaze mwese. Muri ibyo birori bisozera urumuri rw'amahoro ku nshuro igira 17 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakeje abashikanye ubwo rumuri mu ntara zose mu kiringo cy'iminsi 46.
Ese ingene bibereye ijisho kubona abantu warungikanye ubutumwa babushikanye hose ntibahure na mperanyi iherani jambo n'ishishiro. Turabakeje mwebwe ntwara rumuri ku bukerebutsi n'ubutwari bw'abaranze aho mwaciye hose. ndashimiye cyane indongozi z'intara na makomine babakiriye neza bakaborohereza mu rugendo no mu bikorwa zagiye gukora ndakengurukiye bimwe bivuye ku mutima abigoye bakaza kubakira ababazimanye ababagabiye ababahaye indaro ku buntu ababafashije ikitage kiriya ariko ku buryo budasanzwe ndakengurukiye cyane abumviriza ijambo n'abarungikanye kandi biteguye kurishyira mu ngiro ndakengurukiye cyane indongozi zagiza kwigoro nko kuja kwakira urumuri rw'amahoro mu ntara n'amakomine zivamo aha mbonereho akaryo ko gukengurukira bimwe bivuye ku mutima icegera cy'umukuru w'igihugu kuko yaragiye akatari gake kugwakira hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi mwarafashije abenegihugu kumva kugwa urumuri atari ikimenyetso gusa ahubwo ari ijambo ry'amahoro ribwiwe abarundi bose n'abanyamahanga ba mu Burundi rukaba n'indamutso abarundi duhanahana mu bunywanyi n'isangira mutima vyacu
mu ntumbero yuko ibyaranguwe n'ubwo rumuri bitibagirwa aho rwagiye ruraca mu gihugu cyose umukuru w'igihugu yaciye yerekana umugambi w'inyubako z'icibutso cy'urumuri rw'amahoro mu ntara ya Gitega akaba yaciye asaba bari aho kwitaho iterambere amahoro n'umutekano kugira ngo bibe ishingiro ry'ubuzima bw'abarundi baheze baterere mu ishyirwa mu ngiro y'imigambi y'igihugu Mwenye politike batavuga rumwe na leta babona ko ugo rumuri rw'amahoro gwereka abanyagihugu ibidahuye n'ivyo babayemwo mu buzima busanzwe mu gihe bamerewe nabi mu isata nka vyose ku bwa Frederic bavuga inyumbira arongoye urunani Sefo Harusha urumuri rw'amahoro ngo nimwe mu ntumbero zo kwiyamamaza nk'umugambwe CNDD FDD mu gushaka kwizeza abanyagihugu ivyo batabakorera kuva muri kahise bakija ku butegetsi
mu bisanzwe politike ya CNDD FDD urabito ntagenda igende peranya gushira imana imbere imuri z'amahoro ibikorwa rusangi ubiravye intumbero yabo yari imwe yari intumbero ya propaganda propaganda nayo n'amajambo aryoshe yereka umunyagihugu ko ariko aragirwa ivyiza kandi atabya rero nico bita propaganda mu gifaransa rero uyu munsi urabye izo muri z'amahoro nibindi niriwe ndadondagura ngaha bo bishira ku munza na bakaraku kigeze bo vuga ngo urumuri rw'amahoro rwanzanye ibice bingana by'ikwijana mu kuteza imbere igihugu igihugu cyarateye imbere cyane cyarasubiye inyuma nibaza ko uwariwe wese na perezida rimwe uwo mubaza yoba igihugu cyasubiye inyuma n'ikimenyamenya nuko ejo ndamubariye bati urya wewe twasanga ariwe musuma wa mbere uba madovize mu gihugu aho kuri byo ari umusuma wa mbere kandi aca avuga ati ngiye kwiruka kuri abo basuma aho kwiruka ko azoshobora kwiruka ko ari umusuma bavuze kandi bavuze ko bandi bavuzeho cyane cyane rero nkavuga nti igihugu cy'u Burundi gisubira inyuma kuko yaravuze ati ejo bundi mushobora kubura imishahara mushobora kubura imyagu mushobora kubura imiti ni ubwo rugero tugiye kujako wa nyuma none wumva izo muri zamaze iki kugira rero ibi ndabishyira muri nzira ya propaganda namananiye kugira imigambi myiza nyayo y'igihugu ituma umunyagihugu arongora rubwiza ituma umunyagihugu aronka amagara meza ituma umunyagihugu aronka amashuri meza ituma umunyagihugu aronka imiti myiza ibyo byaramananiye muri ipuka murundi zakiza tubwira ati nzubaka ingomero zitandatu nzubaka ari maniversite atandatu nzubaka ibibuga by'indege bibiri muri ibyo byose ni ikihe yubatse abamusubiriye bagize iki muri nibemere twicare tuganira akazi igihugu cyacu ibyo by'imuri katwe bimaze ni propaganda mu zindi ndaganira cyane n'abantu bari Burundi barambwira bati rega twabuze ibitoro ni ukuvuga udutoro tuhari dukoreshwa nabo nyene dukoreshwa muri za propaganda kuko atabindi bashobora n'utwo tuntu duto duto bashobora kuza barakora bahenda abanyagihugu ngo ni muze ubwo buryo nabwo uwo ushyira ku rukaratasi amaritiro y'isansi agenda umwanya ubifata ibyo byaguruza gukorwa muri uwo mwanya nabo bashikiranganje wasanga vy'ukuri turi ko dita umwanya ikimbabaza nuko batigera babona ko bariko bata umwanya hari ibintu bitagira umutwe n'amaguru imuri sabedi bimaze iki bimarira iki umunyagihugu nacyo rumaze nta karusho bizana ku mibereho isanzwe y'umunyagihugu
ugo rumuri rw'amahoro rukaba rutabonwa kumwe mu ntererano yago mu mahoro nyakuri n'iterambere. Nihano duciye dusozera ikiganiro ku isoko mwariko w'umushikirizwa na jewe Alexandre Keza ndabahe isango ku munsi wa gatandatu uza nahutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.
Arakoze Alexandrine Keza mu gusozera no makuru tubacire ku mayanga makuru makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri yindwi turiko turasozera tukaba tuyashikirizwa na Eddie Claude nini nahazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze mwese murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi cyatangurire mu bijanye n'ubutungane aho Net Press canditse ku mashirahamwe aharanira agateka akazi na muntu akorera hanze y'igihugu asabire kugwa n'umenyesha makuru Floriane Irangabiye unaka bakorera radio igicaniro. Amashirahamwe aharanira agateka akazi na muntu amenyesha makuru amashirahamwe adaharanira inyungu za politike bose babona ko ivyo Floriane Irangabiye yagirizwa bitagira ifatiro na ritoya. Ni muri ntumbero ayo mashirahamwe yakoraniye kuri uyu wa kane imbere y'inyubakwa y'userukira Uburundi Buruseli mu Bubiligi asaba ko yunzira karengane yorekugwa. Tukiri kuri Net Press nyene canditse kwibura ry'umuyaga nkuba risigaye gibonekeza mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kane ibikorwa bisaba umuyaga nkuba byarahagaze ababangamiwe gusumba na bacuruza ibyononekara bisaba kubikwa mu mafrigo bakinyozi abafatanya ivyuma nabo bose bakoresha amamashini asaba umuyaga nkuba. Net Press ikavuga ko ivyo vyose bije vyongera kuyindi ngorane ikomeye ihanze igihugu yo kuri gitoro. Ivyo vyose bigatuma ibiciro by'ibintu bikenegwa buri munsi biduga ku rugero rudasanzwe. Makuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyabandanye na Burundi Echo kivuga ko mu Burundi ibitigira iby'abana bazengamitswe no gufungura nabi vyabaye umurengera. Ibitigiri bitangwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu vyerekana ko ibice 50% kwijana vy'abana bari munsi y'imyaka 5 babangamiwe cane. Ico gitigiri kiri hejuru cane cico ishiramwe mpuzamakungu kijejwe amagara y'abantu kw'isi YMS gifatira ko ico naco kikaba ari ibice 30%. Mu Burundi rero hakaba haharugwa abana 60,000 bo muri iyo myaka bazengamitswe no gufungura nabi ku rugero rwo hejuru. Imbere gusozera no makuru yanditswe n'imenyesha makuru tuje muri ABP Info canditse ku bibanza ziratiro mu Burundi bikwiye kunagurwa kuko byo kwinjiriza igihugu amafaranga atari make kuko ngo ari byinshi. Ariko rero ico gisata kirangwamo ingorane nyinshi muri zongo harimo ukutagira amategeko akigenga kutumvikana kwaho cyo kukira mu bushikiranganje butandukanye ibibanza vyiratiro bitunganije nabi ibyo ratwa bidakoze neza n'ibindi. Tutubagenzi hariyo niho tugarukije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi Eddie Claude naje njera ko ndabashikiriza nkaba ndabifurije abakristo bose umunsi mukuru mwiza wa Noheli na uta.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakenuye Eddie Claude ni nahazwe akaba ari no ngaha dusozera no makuru mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye mugiraho muba mwubahwe na hutaha.